Iri ni ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 88 n'ibice bitatu na FM 104 n'ibice bitatu aho ni mu Rwanda. Mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na metero 41. Mwaramutse neza nshuti muduteze amatwi hano i Washington DC. Muri kumwe nanjye Edi Rwema uyoboye ibiganiro by'iki gitondo. Mbahaye ikaze mu makuru yacu. Mu Burundi abayobozi ba za sindika barashinja Minisiteri y'Ubuzima guhatira abakozi kwinjira muri sindika.
Gutera ubwoba uwo wese azohirahira akanka aterekana ko atashigikiye uwo mugambi. Bibaye ngombwa indongozi z'ayo mashyirahamwe abiri zigafatwa zigatabwa mu mbuto.
Uwo ni Melance Hakizimana uyobora sindika y'abaforomo Sinapa mu Burundi, asobanura uburyo ubushikiranganje bw'amagara y'abantu buburabuza abagize sindika zabo. Iyo nkuru n'izindi zirimo ibibazo bijyanye n'ururimi rw'Ikirundi ni mu kanya, mugume ku maradiyo yanyu. Reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, mwateguriwe kandi mugezweho na Aloys Bigirimana.
Urakoze Edi Gwema, ndamutse n'abaduteze amatwi. Umuvugizi wa leta y'igihugu cya Gabon, Guy Bertrand Mapangu, yatangaje ko abasirikare bose kiretse umwe mu bagerageje gutembagaza ubutegetsi mu gitondo cy'ejo ku munsi wa mbere bose bahagaritswe. Mapangu avuga ko bane muri bo bahagaritswe, uwundi umwe akaba atarafatwa. Abasirikare bafashe iyo radiyo y'igihugu cya Gabon ejo ku munsi wa mbere ku murwa mukuru Libreville, batangaje ko bafise imigambi yo gushyiraho inama nkuru yo kugarukira igihugu. Lieutenant Kelly Ondo Obiange yatangaje ko ubutumwa Perezida Ali Bongo aherutse gutangaza kuri radiyo vyongereje amazinda ku bushobozi bwiwe bwo kubandanya kurangura amabanga y'umukuru w'igihugu. Perezida Bongo mwamenya ko akiri mu gihugu cya Maroc ahariko araruhukira inyuma y'uko aviriranye mu bwonko. Muri Afrika kandi leta ya Sudani iriko irakoresha utwigoro twose kugira ihagarike ku nguvu imyiyerekano yadutse mu gihugu, nk'uko byashikirijwe n'umwe mu biyerekana bibwijwe rya Amerika. Uwo munyagihugu aba ku murwa mukuru Khartoum atashimye ku izina ryiwe rimenyekana, yashikirije jo ku munsi wa mbere ko igipolisi kiriko kirahiga abagiye mu myiyerekano gikoresha n'inkoho mbere kikanabasanga mu mazu yabo. Iyo myiyerekano yatanguye ku igenekerezo rya 19 ukwezi kw'12, n'inyuma yaho leta idugirije ibiciro by'umukate. Abari muri iyo myiyerekano barenga 800 bakaba barahagaritswe mu gihugu cyose muri uko kwezi guheze, nk'uko bishikirizwa n'umushikiranganji w'intwaro mu gihugu hagati Ahmed Bilal. Basaba ko Perezida Omar al-Bashir atanga imihoho inyuma y'imyaka 29 amaze ku butegetsi. Abategetsi bavuga ko abantu bashika 19 bamaze gufira muri iyo myiyerekano, ariko Amnesty International yo ikabashikiriza ko bapfuye bashobora kuba hafi inshuro zibiri kuri abo leta ishikiriza. Aba hashwa mu myiyerekano kandi Ubufaransa butekanya guhasha bikomeye abakora imyiyerekano batisunze amategeko, bikaba byashikirijwe n'umushikiranganji wa mbere Edouard Philippe ejo ku munsi wa mbere. Philippe yavuze ko hari amategeko ariko arategurwa azoba ameze nk'ayakoreshwa ku bagumuka mu bibuga by'umupira w'amaguru, babuzwa kwinjira mu mastade igihe baboneka ko ari intambamyi ku mutekano. Amenyesha kandi ko abazogira ibyo bonona nk'ugusanzaza ibyo basanze mu nyubakwa bazosabwa kubiriha. Imyiyerekano yiyamiriza leta y'Ubufaransa yabaye ku munsi wa gatandatu yatanguye mu mutekano, ariko mu nyuma ihindukamwo ubugizi bwa nabi, aho bamwe mu bari muri yo baturiye amapikipiki n'amazu y'uburiro bongera batera ibisigarira byavyo ku bapolisi. Iyo myiyerekano ikorwa n'abitwa Gilets Jaunes mu cyo gihugu cy'Ubufaransa, ikaba yatanguye mu kwezi kw'11 biyamiriza itegeko leta yashyizeho riduza amatagisi ku gitoro, mu nyuma ihinduka yiyamiriza leta muri rusange. Perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump avuga ko kuri uyu munsi wa kabiri ashikiriza ijambo abanyagihugu ku bibazo by'umutekano n'abanyagihugu ku rubibe Amerika ihana na Mexique imbere y'urugendo aterekanya kugirayo kandi ku munsi wa kane kwirabira utwigoro turiko turakorwa two guhangana n'abimukira binjira muri Amerika mu buryo buteye kubiri n'amategeko. Trump yabitangaje ejo ku munsi wa mbere nyuma gato yaho umushikiranganje ajejwe kumenyesha makuru Sarah Sanders avugiye ko Trump ashobora kubonana n'abacungera umutekano kuri urwo rubibe rupima ibirometero 3,200. Urwo rugendo rwa Trump ku rubibe ruje mu gihe leta ishitse ku munsi ugira 18 ihagaritse imirimo bivuye ku kutumvikana ku miliyaridi zirenga 5 z'amadolari y'Abanyamerika. Trump asaba kugira yubaka urubibe rwo kuzibira abimukira bava mu bihugu bya Amerika yo hagati bagomba kwinjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abasirikare ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Siriya bamenyesha ko bamaze gutegura ingene bazova muri ico gihugu, ariko bose ngo ntibagiye gutavuba urugamba n'umuhari w'iterabwoba wa Leta ya Kisilamu icyarimwe. Umuvugizi w'ubushikiranganji bwo kwivuna abansi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Commander Sean Robertson yabishikirije ejo ku munsi wa mbere. Robertson yavuze ko ubushikiranganji avugira atabisobanuro byinshi butanga ku mvo z'umutekano, ariko bari hari bimwe nk'ikirere ngo bishobora kuzotevya itahukanwa vuba ryabo basirikare. Ashikiriza kandi ko amakuru y'ibiranga minsi kwitahukanwa ryabo azoza arashikirizwa bivanye n'ubwinshi bw'ibikoresho bya gisirikare bibwirizwa kuzovanywa muri ico gihugu ca Siriya.
Ayo yari amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi tugejejweho na Alois Bigirimana. Amakuru yacu muri iki gitondo reka tuyahere mu Burundi, aho amasindika y'abakozi bakora muri Ministeri y'Ubuzima no kurwanya indwara ya SIDA SINAPA na SENTESE aramagana icyemezo cy'iyo ministeri kigamije gusenya ayo masindika kugira ngo hashingwe andi mashya. Umwe mu bayoboye ayo mashyirahamwe avuga ko gushaka kwinjiza ku ngufu abakozi mu mashyirahamwe ari ukwica amategeko agenga abakozi. Muri ministeri bo barahakana ko nta mugambi nk'uwo bafite. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Raymond Zimana.
Ayo masendika ahurikiyemo abakozi bakora mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu ko ari abiri SINAPA na SNTS yemeza ko abarongoye ubushikiranganji bakukira bariko bakora ibishoboka byose kugira ababurabuze ibikorwa by'ayo masendika. Mugushinga sendika nshasha izo korohereza leta mu bijanye no guharanira inyungu z'abakozi bo muri ico gisata. Meranse ya Kizimana arongoye sendika y'abaforoma SINAPA afatira ku nama yabaye mu mpera z'umwaka wa 2018 igizwe na bamwe mu ndongozi muri ubwo bushikiranganji hamwe n'abarongoye uturere tw'ubuvuzi, akavuga ingingo zajezwe ko zitorohereza ayo masendika.
Tuvuga nko kwinjiza ku nguvu abakozi bo mu gisata cy'ubuvuzi mu ishyirahamwe y'icaduka yitwa SINAPS yashinzwe n'ubushikiranganji gutera ubwoba uwo wese azohirahira akanka akerekana ko atashigikiye uwo mugambi. Bibaye ngombwa indongozi z'ayo mashyirahamwe abiri zigafatwa zigatabwa mu mvuto. Haciye hatangwa n'inkaratasi zo gutera kw'ibikumu mu kwinjiza abo bakozi muri iryo shyirahamwe kuvyo nama ibaye. Bamwe bamwe mu baganga bajejwe intara uburere bw'ubuvuzi n'ibitaro bamaze gutanguza ikigogo cyo gushira mu ngiro uwo mugambi ugayita.
Uyarongoye sendika SINAPA avuga ko intandaro ya byose ari ibiganiro bisabwa n'ayo masendika kubijanye n'amafaranga ategerezwa guhabwa abakozi. Akizimana akavuga ko ubushikiranganji bw'amagara y'abantu budashaka kumva hari ikibazo cy'amafaranga kibajijwe.
Hariho ibibazo tugoma dushaka ngo tuganire, bakashaka bavuga bati ibibazo byose bitwara amafaranga ntimuzane, kandi ari ibibazo bifatiye ku mushahara w'umukozi. Aha twovuga nk'imishahara y'ibanze twaravuganye ukundi dushobora guharura ibyo bivuze ucuba umwanzi. Hariho gusubiramo kw'imishahara y'ubuvuzi cyo twita rokasema bategerezwa gusubiramo umukozi umwe wese bakaraba ku mapeta ageze ko aho umushahara wiwe ugera. Ibyo tubivuze bavuga bati wewe ugomba kugumura. Hariho ibibazo bijanye n'udufaranga batekerera umuntu agiye muri retreat.
mubushikira nganjwa magara y'abantu no kugwanya ikiza ro nyanganda sida barakana ibyo bagirizwa muganga Jean Bosco giri kwishaka avugira ubwo bubushikira nganje agabwa ko atantu mbero nimwe abarongoye ubwo bubushikira nganje bafise ikubura buzi bikogwa byayo masendika
nta kintu nakimwe ubushikira nganje bw'amagara y'abantu buri ko burakora cyanye no guhungabanya ayo mashira hamwe asanzwe ahurikiyemo abakozi bakorera muri buno bushikira nganje na cyane cyane abaforoma cyanke gushiraho ayandi masendika twagomba tubahumurize tubamenyeshe yuko twebwe atakuboko na kumwe bo badufise muri ivyo nimba hariho abo babari kubabikora bo babikora ku giti cyabo nk'abakozi mugabo ko nta numero nimwe yatanzwe n'abarongoye gushikira ngaho
bijanye n'ibibazo by'akarenganyo mu kazi bivugwa nayo masendika nko kwimurira handa abakozi hamwe no gutanga akazi yatesunzwe amategeko uyavugira ubushikira nganje bw'amagara y'abantu avuga ko akazi gatangwa ku mugaragaro kandi yisunzwe amategeko y'akazi
iyo bishitse naho hakaba umukozi asubirizwa icyo gihe naho asubirizwa turaba mubasanzwe barazanye amadosiye basaba ubuzi bataba barashikiriwe icyo gihe
kubijanye na sendika nshashe giye kuvuka mu bushikira nganje bw'amagara y'abantu bavuga ko ivuka ry'amasendika ridatuma izindi sendika zihagarikwa kandi zose ziza ziharanira gateka n'inyungu z'abakozi nayo ku bindi bibazo bijanye n'amasezerano yabaye hagati y'amasendika n'ubushikira nganji muganga agira ugushaka avuga ko hari ibitumvikanywe ko ibyo navyo akavuga ko bizobandanya biganirwa ko kugira byumvikanywe ko hanyuma bije mu ngiro ibujumbura Raymond Zimana ijwi rya Amerika
banywanyi bijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Tugume mu Burundi ururimi rw'ikirundi rushobora gucika nk'izindi ndimi z'ahandi niba nta gikozwe ngo ruramirwe. Ibyo byavugiwe mu kigo cya kaminuza ya Leta y'u Burundi mu kiganiro kidasanzwe kuri ejo hazaza h'ikirundi cyateguwe na Leta y'u Burundi ihagarariwe n'umushikiranganje wa kaminuza n'ubushakashatsi. Ikiganiro cyari gishingiye ku guteza imbere ururimi rw'ikirundi. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Evariste Nzikobanyanka.
Twifashishije na cyane cyane ubuhinga bwa none kugira dushishire ikirundi ku rugero rw'izindi ndimi.
Uwo ni umushikiranganji Gaspard Banyankimbona ajejwe inyigisho za kaminuza n'ubushakashatsi ariko yugurura icyo kiganiro yari yaserukiye Leta y'u Burundi yagitunganije mu ntumbero yo guteza imbere ururimi rw'ikirundi aba n'abandi babona ko rusa n'uriko rurazimangana. Abigisha ba kaminuza na cyane cyane bo mu gisata cy'indimi bari mu babibona. Petero Karaveri Mukarabe umwigisha wa kaminuza anarongoye ikigo kijejwe imibano n'indimi mu ishuri kaminuza ndarabigisha NS ari mu bahamya ku kirundi kigeramiwe
rero turavye nabi ku munsi ururimi ruragenda nishire ku kibazo ati ururimi rw'ikirundi rwifashe kute muzindi haba mu mvugo nohera kuba kuru bajejwe inzego zihambaye muri iki gihugu benshi urabona ko babishaka kuvuga ikirundi muga ntibavuge mu kirundi bakavuga mu kirundi cy'akazuyazi cyangwa bakazivanga n'urundi rurimi. Umukuru w'igihugu hari itegeko yasohoye rijanye n'ingene ururimi rw'ikirundi rwovugwa n'izindi ndimi bijanye zivugwa mu Burundi. Nico bita Academy Rundi ni kuvuga urugwego rukuru raba ingene ururimi rwokorwa n'ivyo nibirimo mugabo ntirubirigwa bishikwa mu ngiro byo tegeko yarisohoye mu 2014 tubiranja mu ngiro ku mwami yo Academy Rundi yariho ngabo ntibidinamike mu kuvuga uri kurumviriza n'abantu bavuga kubumbiza mu manza bavuga amajambo y'utuziyazi nta jambo rikatsuye
bamwe mu batanze ivyigwa basanga ko ku Kirundi kigeramiwe n'indi mimva makungu nk'igifaransa n'icongereza kimwe mu vyofasha abarundi kubandanya bitwarari ku rurimi rwabo kavukire nuko gwoshirwa ku mbuga ngurukana bumenyi nka Google wirinyamitwe umuhanuzi ajejwe kumenyesha makuru mu biro vy'umukuru w'igihugu akaba najejwe ivy'ubutunzi mu kigo kijeje gutuma tumana ko teyise ari mu batanze icigo
iyo ugiye kuri Google mu Faransa iramenya ahuri igaca iguha mu gifaransa wafata urugendo kaje mu Burusiya ukugura Google icabanza kakodenera mu Kirusiya kuko yibaza yuko uri mu Burusiya waje mu Bushino canke ahandi niko bigenda uri mu Burundi rero ikiguha indimi hari igifaransa hari ikirundi n'igiswahili ariko ugiye mu Kirundi usanga ari kinyarwanda n'ukuvuga ko hari ikitarakogwa
uwundi muhinga yaje ava mu gihugu cha Canada ni ntafatiro Patrice avuga ko ikirundi gihanzwe nuko hari ibintu bimwe bimwe bitagira amajambo y'ikirundi vyitirirwa uwo muhinga yageza ni abarundi amajambo y'ikirundi yitiriye ibihimba vy'umutima
umutima uri mudusaho tune udutwitwi tubiri n'uturombo tubiri maze iyo nyama ikaba mu gikiriza c'umuntu hatumbereye n'irere ry'ukubamfu muko umutima utera indihagizi gutyo kabutere yamaraso mu ruringa no mu mahaha habanza kuba ibintu bikurikira amaraso ashikira mu dutwitwi oreillette tukipfunyiranya amaraso abuzisaganiriza kihindira mu turombo ventricule natwo tugaca tuyashwiragiza mu miti kwiye umubiri wose cyangwa amaja mu mahaha uko bigenda kose amaraso agenda garuka mu mutima mugabe kizi ico amaraso aturutse mu miti y'iburyo bw'umutima nayo ari bubavu bwawo ntavangana na rimwe
ikindi kizingamitse ururimi rw'ikirundi n'abanyamahanga bakoronije Burundi ivyo vyemezwa na Jean Bosco Nzigamiye arongo ikigo Sebulab kijejwe guteza imbere imico na karanga ari no mu batanze icigo
hari gice twageze ko ikibazo nk'abakoronijwe n'ababiriki kuko bagiye kuraba imibereho yabize ngaha mu Burundi bafite impamya bushobozi zidasanzwe biragaragara ko hari aho usanga mu bwonko bwabo hari gisata kijanye n'imibereho y'ababiriki gusumba kuba umurundi uno munsi rero ntituje guheza ubushakashatsi mugabo tuje gusemerera ngo mwebwe muri ku ntebe y'ishuri ikirundi ni cyane naho muri ko muraja mutari ko muri ga mu kirundi
bamwe mu bari bitabye ico kiganiro babwijwe ijya America ko bashima ico gikorwa cyatunganijwe na leta mu ntumbero yo guteza imbere no kugarukira ururimi rw'ikirundi cyo kimwe nabigisha bakaminuza nakindi basaba atari uko wese afite ica terera kugira ikirundi kigenda kagirire yo kizana muri kaminuza y'u Burundi kugira hagire igikozwe kiboneka amazi atararenye inkombe ibujumbura mu kigo cha kaminuza y'u Burundi Evariste Nziko Banyanka ijwi ijya America
Our voices Ijwi ry'Amerika ryatanguye ikiganiro gishasha kuri televiziyo. Ikiganiro Our Voices mu rurimi rw'icyongereza bisigura amajwi yacu. Icyo kiganiro kigizwe n'abakenyezi bane baturuka mu mpande zine z'umugabane wa Afrika. Umwe muri bo aserukira karere ka Afrika y'Ubuseruko. Nije Oriane Tangishaka mumenyereye mu makuru y'ikirundi n'ikinyarwanda. Mu kiganiro Our Voices tuyaga kubibazo bihanze umugabane wa Afrika bivuye ku vyumviro n'ivyifuzo by'umukenyezi w'umunyafrika tuganira no kuyandi makuru yo muri Afrika kaze mwese abumvira ururimi rw'icongereza turabararitse gukurikirana Our Voices kuri Facebook canke kuri YouTube fyonda like na subscribe mwongere mu gisangire na bagenzi banyu ku mbuga ngurukana bumenyi zose Our Voices
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari tuyakomereze mu Rwanda aho guverinoma yibukije abayobozi ko itazihanganira umuyobozi uwo ari we wese utanga imibare itari ya nyayo ashaka kugaragaza ko imikorere ye ari myiza. Ibyo byavuzwe na Minisitiri w'Intebe Edouard Ngirente. Ni inkuru y'umunyamakuru Ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa.
Muri inama yahuje inzego z'ibanze, Ministeri y'Ubutegetsi bw'Igihugu, umukuru wa guverinoma n'izindi nzego bararebera hamwe uburyo imikoranire yarushaho kunoga mu rwego rwo gutanga serivisi nziza kandi yihuse igamije iterambere ku muturage. Profesori Shyaka Anastase, Ministeri y'Ubutegetsi bw'Igihugu, atanga ikaze ku bitabiriye inama, yavuze ko muri rusange ikibazo kiriho ku nzego z'ibanze ndetse n'izizikuriye gishingiye ku mikorere n'imikoranire icumbagira.
Iryo horizo y'imikoranire, imikorere n'imikoranire hagati yacu nka local government family, inzego z'ibanze, iryo horizo turinoza, ariko niryo rya kabiri. Imikoranire n'izo nzego zindi, sector ministries, nabyo tubishyire mu bikorwa neza.
Iki kibazo cy'imikorere n'imikoranire idahwitse mu nzego z'ubutegetsi gikunze kuvugwa, ari na kubutegetsi busaba ko cyahinduka. Umukuru wa guverinoma Bwana Edouard Ngirente atangiza iyi nama yibukije ko hari umuco utari mwiza kuri bamwe mu bategetsi, cyane iyo bigeze ku mihigo, aho bamwe batanga imibare itari yo bashaka kugaragaza ko ibintu bigenda neza. Ministre w'intebe yibukije ko hari amategeko ahana abantu nk'abo.
Uyu muco utari mwiza bamwe bita gutekinika ugomba gucika burundu. Nkaba rero ngira ngo nongere nemeze ko guverinoma y'u Rwanda itazigera yihanganira umuyobozi wari wese uzatanga imibare y'ibikorwa itariyo. Ndasaba kandi buri muyobozi wese uri hano ko mbere yo gutanga imibare yaje abanza akabitekerezaho ndetse akagenzura ko imibare agiye gutanga isobanutse kandi huye n'ukuri kw'ibyakozwe. Aha rwose ndagira ngo twongere tubatinde mu byo tuganira byose uyu munsi. Imibare itariyo yangiza igenamigambi y'igihugu, ntabwo dukwiye kwemera kubikoreraho na gato.
Mu mwanya muto itangazamakuru ryemereye gukurikira ibi biganiro humvikanye kutavuga rumwe ku nzego zitandukanye ku bibazo bimwe na bimwe. Ufatiye ku kibazo cy'imbuto n'amafumbire byagombye kuba bigezwa muri buri karere bitewe n'icyahagenewe, ababishinzwe basobanuriye umukuru wa guverinoma ko habayeho ibibazo ariko ko bitatuma umusaruro wateganijwe ugabanuka. Ni ibisobanuro byumvikana ko bitanyura ababihabwa. Nko mu mvugo ya guverineri w'intara y'Amajyepfo Bwana Emmanuel Gasana, aravuga ko mu karere ka Kamonyi na Nyanza tegeka bari barizejwe kubona imbuto za soya n'amafumbire, batunganya ibishanga amaso ahera mu kirere. Akibaza niba koko nta kibazo kizavuka mu musaruro.
Imbuto ibuze wa muhigo w'imbuto ujyana n'ifumbire, koko n'ubundi ya soya ugomba kwifumbira. Rero ibyo mwavugaga uwo musaruro wa soya ntabwo ugiye kuboneka icyo gihe. Sinzi ko turishuwa niba tagiye gukora kugira igihe cyose ntacyo bihungabanyijeho muri stock ya food security ya soya cyangwa se y'ibikoresho bya soya.
Ni ibiganiro umukuru wa guverinoma asa n'uwahise abona ku ikubitiro ko bamwe mu bagombye gutanga ibitekerezo ku bibareba batisanzuye, maze abibutsa ko ari inama nyunguranabitekerezo rezo itagamije kubagenzura mu nshingano zabo, arababohora.
Ariko nituba turano kwa igishanga cyatwe namazi ntukivuge ejo umusaruro ukagwa hasi, kujya kubisobanura nyuma bitera ikibazo ngo kuzimuna uko twa tuzi ko byose meze neza. Turaxinge twese, turaxinge tuvuge ibazo uko biri, tubiganire, dufatanye, ntituhindure nka inama ya control. Ntabwo inama ya control nko iyo tuvuze ibazo by'amafumbire, ngira ngo muzi neza ko turimo kurwana no gukemura ikibazo cy'amafumbire yabuze mbere, aho leta yahombye miliyari 11 zivuye kuri miliyari 30.
Kuva ubwo itangazamakuru ryahise rihezwa, Madame Florence Uwambaje Maria, meya w'akarere ka Burera mu majyaruguru y'u Rwanda, hanze y'icyumba cyaberagamo inama, yadusobanuriye zimwe mu mpamvu zishobora gutera bamwe kubeshya mu kiswe gutekinika.
Iyo inzego zose zidateguranye neza umuhigo ngo ziwukurikirane ziri hamwe, ndetse na bya bindi byakagombye kuba byarabanjirije gutangira kumuhigo nyirizina, iyo bitakozwe ku gihe arimwe na rimwe ni nabyo bituma haba icyo kibazo cyo kugaragaza imibare itariyo. Ngira ngo nko kubijyanye n'umuhigo w'ubuhinzi n'ubworozi, tukavuga ngo kuri hegitari tuzavanaho toni zingahe. Iyo rero ifumbire itabonekeye igihe, imbuto ntibonekere igihe, abahinzi batateguriye imirima ku gihe, byanze bikunze ushobora kwibeshya cyangwa ukabeshya muri
Muri iyi nama kandi humvikanyemo ko inzego z'ibanze ziba zarahize imihigo ariko zigatinda kubona ingengo y'imari yagombye kuzifasha mu kwesa iyo mihigo. Muri iyi nama y'iminsi ibiri iri kubera mu Burugesera mu Burasirazuba bw'u Rwanda, abayiteraniyemo bararebera hamwe uburyo bashyiraho ingamba zituma imihigo y'inzego z'ibanze ishyirwa mu bikorwa neza kandi ku gihe. Baraganira kandi ku bibazo bikibangamiye imibereho myiza y'abaturage, kunoza imikorere, kurwanya ruswa n'ibindi. Intumbero y'ubutegetsi bw'u Rwanda ni uko mu mwaka wa 2024 umuturage yazaba ashima serivisi ahabwa byibura ku kigero cya 90%, byaba bivuye kuri 69% byo mu 2018. Ni imibare itangwa n'ubutegetsi. Wagira ubusa, Ijwi rya Amerika, Ibugesera mu Burasirazuba bw'u Rwanda.
U Rwanda ruratangaza ko rwatakaje miliyari zirenga 200 mafaranga y'u Rwanda umwaka ushize kubera ibiza. Aya mafaranga angana hafi na 1/10 cy'ingengo y'imari igihugu gikoresha buri mwaka. abaturage basezwe iheruheru nibyo biza mu bihe bitandukanye bemeza ko bakeneye ubufasha. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Assumpta Kaboya.
Ministeri y'ubutabazi yatangaje ko imyuzure, inkuba n'inkangu mu mwaka w'2018 byahitanye abantu 234, abandi 168 barakomereka. Iyi ministeri ivuga ko inzu 15664 zasenyutse, hektari 9412 z'imyaka ihinze zirangirika, naho amatungo 797 arapfa. Mu igenzura ryakozwe mu ture 15 mu gihugu hose twahuye cyane n'ibibiza, yagaragaje ko agaciro k'ibyangijwe n'ibibiza ari miliyari 204 amafaranga, akabakaba kimwe cya 10 cy'amafaranga ajya mu ngengo y'imari buri mwaka igihugu gikoresha mu nzego zose z'ubuzima. Habinshuti Philippe, umuyobozi ushinzwe gutabara bahuye n'ibiza muri ministeri ishinzwe ubutabazi, yemeza ko muri miliyari 204 zabaruwe hamaze kuboneka amagera kuri miliyari 9 gusa yo gukora yakoreshejwe mu byihutirwa.
Ariko tuvuge niba harimo ibikorwa ngo mu bijyanye no kubaka amazu yasenyutse, ntabwo amazu yose yasenyutse ingengo y'imari yahise iboneka kugira ngo ahite yongera gutangwa. Habonetse tuvuge nk'ingengo y'imari ya miliyari zigera kuri 7 kugira ngo akizwe mu bijyanye n'amazu, abantu bari bababaye cyane badashobora no kwifasha, badashobora no kugira mbese n'umuganda wagira aho wera kugira ngo bashakirwe n'ibibanza aho gusubira mu manegeka. Ibintu bimeze nk'ibyo haboneka ayo mafaranga arimo gukoreshwa ubu ngubu. Urumva hari abaturage bamwe bagiye bageza kwisanira gahoro gahoro, hari ibijyanye n'imihanda n'amateme byagiye bisanwa, n'ubwo harimo wenda ibitararangira gusanwa. Gusana ni ibintu nabyo bigenda, hari ibiza bisanwa bikarangira, hari ibitegereza ko babone ku bushobozi, harimo n'ibizagomba gushyirwa mu igenamigambi ry'ibyuma gutanga kugira ngo bibashe gusanwa mu buryo.
Kugeza mu byangiritse byabaruwe, ibyinshi ntibirongera gusanwa. Abaturage bahuye n'ibibiza bavuga ko bakomeje guhura n'ingaruka zasizwe nabyo.
Nuko ubwo uwo muyaga wakoze itsembatsemba ryo gutsemba intoki, amapapayi yaramanutse yose, nta papayi uzongera kubona hano mu isoko. Mbese imyumbati byararangiye,
nta bigori, nta bitoki, byarangiriye hasi byose. Inzara irahari nyine hejuru y'ibyo bitoki n'ibigori byose byaguye.
Inzara izakwica. Inzego z'ubuyobozi zikwiye kudufasha, namwe mukatuvuganira kugira ngo inzego z'ubuyobozi zidufashe.
Mu byihutirwa byagiye bikorwa, haboneka ibikorwa byo gusana amazu y'abaturage rimwe na rimwe aba yarangijwe n'iyi mvura, ariko abaturage bagasanga hari ibindi bibaremereye, cyane cyane abari baritabaje amabanki mu buhinzi bwabo. Ingero n'imyenda bagiye bafata muri banki bagura imbuto cyangwa amafumbire, kugeza ubu batibaza uko bizagenda ngo basohoke muri iki kibazo.
Dore ikibazo twahuye nacyo, ni ukuvuga ubu ubuzima burasa n'ubwahagaze, kandi kredi yo iyo uyifite uba witeguye kuzishyura mu mitungo ufite. None ubu biragenda bite? Tugiye guhemuka kandi twari inyangamugayo.
Dufata n'amafumbire, ibigori turabihinga, ibigori biradupfana kubera izuba. Icyo kintu ntabwo bari kukivugaho, kandi ayo mafumbire ni itegeko kuyishyura. Tukibaza ngo kubera ko izuba ryatse tuzishyura iki k'ibigori byadupfanye? Ikindi, abantu twese ubukungu bw'abakene ni isuka. None rero byarasenyutse byose, ibigori byarapfuye, kandi bakatubaza ngo ifumbire tuzayishyure kandi twarakinjishije ibigori.
Ubwo bigoranye kumenya igihe biza bizazira, leta yari yatangiye umugambi wo kwimura abaturage batujwe ahantu habashyira mu kaga, ariko leta igasaba abaturage nanone gusabwa gutura ahabugenewe, bakirinda kubaka mu manegeka. Assumpta Kaboya, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Jende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Shuti mwarimu duteze amatwi igice cya mbere cy'ibigano byacu byo muri iki gitondo na kirangiriye mu izina ry'abagenzi banje bose mbashimiye mwese ko mwaduteze amatwi. Nshimiye kandi abadufashije kubagezaho ibi biganiro wabishyize hamwe ni Fatuma Alimasi Kalala. Amakuru yo hirya no hino ku isi mwagejweho na Aloyce Bigirimana, naho kuri mikro mwari kumwe nanjye Edi Rwema wari uyoboye ibi biganiro. Mukomeze muryoherwe na gahunda za Radio Ijwi rya Amerika.
Been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.